Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninaze ndi muri studio ya gatanu ijwi rya Amerika ingingo nkuru zigize makuru no mugoroba zirimo ubuzima buzimbye n'umushahara uri hasi biriko bituma bamwe mu banyekongo benshi bahitamo gukorera muri Kongo ariko bakaja kuba mu gihugu c'u Burundi.
Ubuzima abantu babaho hano uvira utandukanye nuko bubaho ibujumbura. Hari ibujumbura bijanye n'ibiryo birahendutse kandi biboneka byoroshe hani buvira ni le contraire.
Numunye Kongo akorera leta ya Kongo azindukira muri Kongo gupagasa gataha ibujumbura aha. Burundi bugabisha amashirahamwe yigenga yahaye akazi abakozi birukanywe mu buzi bwa leta bagirizwa amakosa atandukanye. Abategetsi ba Somalia na Kenya bemeranije kugurura imipaka itatu yuzi ivyo bihugu yari maze imyaka irenga 10 yarugawe. Uburusiya bwemeje ko hari abategetsi mu gisirikare cya Afurika y'Epfo bari kubagendera umurwa mukuru w'icyo gihugu Moscow. Ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisasi mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze makuru yo kuri no mugoroba reka turahere ku mugabane wa Afurika aho abategetsi ba Kenya na Somalia bafashe ingingo yo kugurura imipaka itatu ihuza ivyo bihugu icatumye iyo mipaka imaze imyaka irenga 10 yugarwa reka tukibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Kenya yafunze imipaka yayo na Somalia mu kwezi kwa 10 mu 2011 kubera ibitero Al-Shabaab yagabaga ku butaka bwayo. Uyu munsi nyuma y'inama y'ibihugu byombi ku rwego rw'abaminisitiri bashinzwe ubutwererane, ubuhahirane n'umutekano yabereye i Nairobi, Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kiture Kindiki yatangaje ko imipaka izafungurwa ahantu hatatu mu bihe bitandukanye muri aya mezi atatu ari imbere. Umupaka wa mbere uzafungura muri iyi minsi 30 ni Mandera Bulahawa. Mu minsi 60 hazakurikiraho Waliboyi Harar ku ruhande rwa Wajir muri Kenya. Uwa gatatu wa Kiyunga Ras Kamboni winjira muri Lamu muri Kenya uzafungura ku itariki ya mbere y'ukwa 7 gutaha. Kenya na Somalia basangiye umupaka w'ubutaka wa kilometero 680 basangiye n'uw'amazi y'inyanja y'Abahinde wo ntibawumvikanaho kubera ubukungu bwa petrol na gaz burimo. Mu 2021 urukiko rw'umuryango w'abibumbye rwavuze ko ahanini muri ako gace bapfa ari aha Somalia ariko Kenya yanze kubyemera.
Thomas Kamirindi urakenuye abashikiranganje bajeje ubigega mu bihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi mu mpera z'indwi twaraye dusozereye baragiranye inama itangazo basohoye ntigerekana Ubushinwa nk'ubuhangayikishije ivyo bihugu ariko ririmwo ibimenyetso bimwe bimwe vyerekana ko ubuzovugwa cane mu nama yindi izoba muri nondwi i Hiroshima mu Buyapani. Geoffrey Mutagoma adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Inama yahuje abaminisitiri w'imari mu bihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi yagaragayemo ingingo zigamije guhangana n'umuvuduko w'Ubushinwa mu kugira ijambo ku isi. Iyo nama yamaze iminsi itatu inigata mu Buyapani yabaye iya mbere mu myaka 14 ibyo bihugu bigerageza kwiyegereza ibikiri mu nzira y'amajyambere. Brazil, Comoros, Ubuhinde, Indonesia, Singapore na Korea y'Epfo byatumiwe muri iyo nama yaganiriye by'umwihariko ku bibazo byerekeye imyenda no gushora imari mu guteza imbere ibikorwa remezo ku rwego rwo hejuru. Abasesenguzi bavuga ko ibyo bigamije guhangana n'Ubushinwa bufite gahunda yo gukora umuhanda uhuza isi yose. Ubuyapani bwakiriye inama ya G7 bwasabye ibihugu bahuriyemo ko nabyo byatangiza umushinga mushya mu mpera z'umwaka 2023 mu rwego rwo gutambamira umuyoboro w'ibikoresho bishobora gukenerwa n'Ubushinwa mu mushinga wabwo. Ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bigizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuyapani, Ubutaliyani, Ubudage na Canada. Gusa itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bo muri ibi bihugu ntiryagize icyo rivuga ku gitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kudohora kuri zimwe mu ngamba zo kugabanya ishoramari mu Bushinwa. iyi ni ingingo ishobora kutavugwaho rumwe n'ibi bihugu cyane cyane ku byerekeye urugero byiteguye kugeraho bishyira igitutu ku Bushinwa.
Ijugi Amerika turacari mu mwanya w'amakuru avugwa iganino ku isi biharuro vya mbere vy'amajwi hivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi w'Imana muri Turukiya azerekana ko bishobora kuba ngombwa ko habaho inshuro ya kabiri y'amatora. President Recep Tayyip Erdogan na Kemal bazimbere mu bahiganira intebe ya president wa Turukiya bombi bavuga ko bizeye intsinzi. Geoffrey Mutagoma.
Erdogan amaze imyaka 20 ku butegetsi, niwe mukuru w'igihugu muri Turukiya umaze igihe kirekire ku butegetsi kurusha abamubanjirije bose. Mu matora abaye ejo ku cyumweru yabonye amajwi arenze yari yitezwe, ariko ntiyashobora kuza 50% akenewe. Nyuma y'ibarura ry'amajwi agera kuri 99.4%, Erdogan ari ku isonga n'amajwi 49.4%, mu gihe Kılıçdaroğlu bahanganye ari kuri 45%, nk'uko Ahmet Yaner kuri inama y'amatora muri Turukiya yabitangarije abanyamakuru. Gusa hari amajwi y'abatoye bari mu mahanga yari atarabarurwa. Biramutse bibaye ngombwa ko habaho icyiciro cya kabiri cy'amatora cyakorwa tariki 28 z'uku kwezi. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko abantu barenga 64.4 ubariyemo n'abatuye mu mahanga aribo bemerewe gutora. Gusa habarirwa muri 89% muri bo nibo batoye. Yaba Erdogan cyangwa Kılıçdaroğlu bose bemera ko aya matora akomeye cyane mu mateka y'iki gihugu. Mu gihe ifaranga ryo muri Turukiya rimaze guta agaciro ku rugero rwa 40%, abaturage baremerewe n'igiciro cyo hejuru cy'ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikibazo cy'ubukungu nicyo benshi mu matora bashyize imbere. Perezida Erdogan yahinduye imikorere y'inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu ku buryo bumwemerera guca iteka nka perezida rikubahirizwa uko ryakabaye. Abamunenga bavuga ko kwigwizaho ububasha ari byo byatumye habaho ubukererwe mu gutabara mu gihe cy'umushitsi wibasiraga icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri umwaka ugahita n'abantu bagera ku 50,000. Perezida Erdogan arabihakana.
Profesa Mutagoma, urakoze. Inkuru imwe ku by'intambara y'Uburusiya na Ukraine imbere ko duca tuja mu karere k'iyaga bigari. Uburusiya bwemeje uno munsi ko arabategetse mu gisirikare cya Afrika y'Epfo bari mu rugendo i Moscow. Fidel Niyongabo.
Ugo rugendo rubaye iminsi mike y'inyuma yuko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirije aba Afrika y'Epfo ko bahaye Uburusiya ibigwanisho mu munyegero. Lieutenant General Lawrence Mbata niwe ayoboye umugwi wabo basirikare muri ugo rugendo. Baganiye na bagenzi babo b'Uburusiya ku bibazo bijanye no gufashanya mu bya gisirikare hamwe no guhanahana makuru. Ku munsi wa kane w'indwi irangiye, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ruben Bridgetti yatangaje ko igihugu ciwe cemera ko ibigwanisho vyapakiwe mu bwato butwara imizigo bw'Uburusiya bwari buhagaze mu kibanza c'igisirikare kigwanira mu mazi cya Afrika y'Epfo kiri mu gisagara ca Cape Town mu mwaka uheze. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko icyo kibazo kiriko kiratohozwa, ko bazogira icyo bakivuze ko niyo igihe cyagera. Leta ya Amerika yakiye neza ivyerekeye iryo tohoza. Afrika y'Epfo yaranse kwiyamiriza ingwano yo muri Ukraine yakumiye Uburusiya ku rubuga mpuzamakungu. Abategetsi ba Afrika y'Epfo batangaje ko bashaka kuguma ataruhande na rumwe bahengamiye ko mu ntambara muri Ukraine. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaravuganye ku telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Uburusiya bwatangaje ko abo bategetsi bombi bumvikanye ku vyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo.
Kashimire bagenzanje kuri makuru badutegure bakabaheje kudushikiriza ayo senandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Twitter na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Tuyahere mu byo kunguruza abantu n'ibintu mu gihugu cha Uganda. Hikigoce gihugu kijejwe amabarabara n'ibitarugwa catangaje ko gusanura igitarugwa cha Katongo kiri kwibarabara riva ku murwa mukuru Kampala rija mu buseruko bwa Uganda bizomara indwi zitatu gusa. Iryo barabara tuributsa ko ariryo rihuza Uganda n'ibindi bihugu bibanyi birimo u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Tanzania. Idoni dokwino nkuru na mgenzi wacu Ignatius Bahizi muri Uganda.
Hashize iminsi 5 iteme rya Katonga riri mu birometero 70 uvuye mu murwa mukuru Kampala werekeza mu burengerazuba bw'igihugu rikitse kubera imyuzure yatewe n'imvura nyinshi imaze igihigwa. Abasanzwe bakoresha umuhanda ubasabwe gukoresha umuhanda unyura Mpigi nahitwa Kanoni na Sembabure mbere yuko basubira ku muhanda usanzwe. Ibi bigatuma igihe cy'urugendo kiyongeraho amasaha arenga 2 ku masaha asanzwe urugendo rumara. Ikigo cya leta gishinzwe kubaka imihanda n'amateme cyasohoye itangazo rivuga ko ibikorwa byo gusana icyo kiraro byatangiye ariko ko bizafata ibyumweru 3 kugira ngo uwo muhanda wongere kuba nyabagendwa. Alan Sempebwa umuvugizi w'icyo kigo aravuga ko biteguye gukemura icyo kibazo.
Our team this morning on site. We have already commenced the mobilization of equipment and the needed materials.
Ati abakozi bo mu ishami rishinzwe kubaka amateme ubu batangiye gukora akazi k'ibanze karimo kuhageza ibikoresho n'ibindi bintu bikenewe by'ubwubatsi. Turimo gukusanya ibikoresho bitandukanye n'abahanga mu kubaka amateme, dushaka ngo ikibazo gikemuke mu gihe gito cyane kuko ni umuhanda w'ingenzi. Uyu muhanda ni umwe mu mihanda y'ingenzi muri Uganda no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Uretse guhuza umurwa mukuru n'uturere dutandukanye two mu burengerazuba bw'igihugu, ni nawe umuhanda uhuza Uganda na Tanzania unyuze ku mupaka wa Mutukura unahuza igihugu n'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muhanda kandi ni nawo amakamyo akura ibicuruzwa ku cyambu cya Mombasa muri Kenya akoresha kubigeza muri ibyo bihugu ndetse no mu Burundi. Gucika kw'icyo kiraro no gukoresha umuhanda wa kure byatumye ibiciro by'ingendo byiyongera. Umunyamakuru Julius Nkunda ukorana n'Ijwi rya Muhabura aho mu karere ka Gisoro ari mu bakoresheje iyo nzira ya kure agana Kampala.
Kuva Gisoro kageri Kampala byari bisanzwe umuntu yishura 40,000 ariko hari basi ziri gucira 60,600 zizi gucira 50,000 ibiciro byazamutse bavuga ngo ni impamvu y'urugendo rwabaye rurerure.
Umuhanda na niwo imodoka nini zitwara ibintu byo gukoresha mu maduka kizinyurano n'ibyo bintu byo ibiciro ntabwo birazamuka.
Ni iki ni kibazo umuntu ari buze kureba wenda bishobora kuba byatangiye muri iyi minsi mikeya ariko ntabwo byari byagatangiye kugaragara ku isoko. Cyo nabonye abantu ntabwo banezejwe n'uko ibiciro byazamutse cyatice ikindi n'urugendo rukaba rurerure.
Bwana Niki umwe mu bakozi b'ikigo cya bisi za Baby Coach zitwara abagenzi Kampala na Gisoro yatangarije Ijwi rya Amerika impamvu bongeje ibiciro by'ingendo.
Twasanze amavuta turukoresha menshi bituma twongeza ibiciro. Mbere twavaga i Kampala isaha 12 nangwa twava hano gituma isaha 12 i Kampala tukagerayo isaha 9. Ubu ngubu turi kuvana Gisoro isaha 12 tukagera i Kampala isaha 9.
Bivuze ko hiyongiyemo nk'amasaha ane yose. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Joseph Kasonia utuye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu ya ruguru. Uyu akaba akunda kurangura ibicuruzwa muri Uganda kandi niho yaravuye Kampala kurangura.
Tulicelewa sana.
Ati kimwe mu ngaruka byatugizeho ni ugutinda mu nzira. Inzira yabaye ndende cyane bituma dufata igihe kirekire ku muhanda kandi ibi binagira ingaruka ku bucuruzi bwacu kuko dukoresha amafaranga menshi ku muhanda kuruta asanzwe. Ikindi ni uko twatashye twananiwe cyane, urugendo rurerure ruravuna. Kuri ubu abagenzi bava Kampala berekeza mu karere ka Masaka na Rakai hafi n'umupaka wa Tanzania bo bagiriwe inama yo gukoresha inzira y'amazi ku kiyaga cya Victoria. Ahaho ubwato bushobora gutwara 100,000 y'abantu icyarimwe. Uganda na karere k'ibiyaga bigari muri rusange bimaze igihe byibasiwe n'imvura nyinshi cyane yateje inkangu n'imyuzure bigahitana ababarirwa mu 100,000, ibikorwa remezo ndetse n'imyaka myinshi bikangirika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi Amerika mu gihugu cy'u Burundi na nabice ku masonga nkitangura leta igabisha amashyamwe yigenga yahaye akazi abakozi birukanywe mu buzi butandukanye bwa leta bagirizwa amakosa amwe nayandi leta y'u Burundi isaba ayo mashamwe kwirukana uwo wese yobarigeze gusezeregwa muri leta u Burundi buvuga ko ishira hamwe ritazobikora rizo bagiyemeje kugirana imigenderanire mibi n'ico gihugu inkuru tubazomenyesha makuru wacu Elo Jurika neza
Mushinganje yaderuke gacha leta no gutunganya imigambi iterambere y'igihugu niba yatanze iyo nteguro mu nama nshinganje yo kwa 11 uko kwezi yasiguye ku cyatumye yasaba leta kuyemeza ari utunenge twinshi twibonekeza mu mikoranire hagati y'amashyira hamwe na leta turimo kwishura amafaranga y'umurengera mu masoko ahabwa amashyira hamwe ukuriha kabiri amashyira hamwe adafite imigambi yemeje gukora nibindi muvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye mu itangazo yasomye rigacishwa kuri radio na televiziyo y'igihugu yavuze kwa nini biterwa n'uko ayo mashyira hamwe yabakoresha abakozi ba leta nk'abahinga gutyo bakoroherezwa mu mafuti cyangwa naho bakaba bafitaniye imigenderanire n'abarongoye ayo mashyira hamwe uwo muvugizi yemeza ko leta ihahombera byinshi kandi n'ubutunzi bw'igihugu bugahungabana bamwe mu bakozi bamenyekanye barakuwe ariko igisonga leta nuko baciye baronswa akazi muri ayo mashyira hamwe cyangwa ayandi leta y'u Burundi isaba amashyira hamwe yose yakoresha abahoze ari abakozi bayo bakuwe kubera amakosa y'akazi kubasezerera intumbero nk'uko abisigura ni inyungu z'abarundi bose
Ikibabaje nuko ayo mashyirahamwe acaha akazi abo bakozi ba leta bakoze amakosa bagakugwa mu mabanga hanyuma akagumana imigenderanire ibangamira inyungu za leta mu ntumbero yo gukingira inyungu za leta urwandiko rusaba ko ishyirahamwe riha akazi umuntu yakuwe mu mabanga ya leta kubera amakosa yakoze ashobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ritosubira gukorana na leta
Leta y'u Burundi igabisha kandi abantu n'amashyirahamwe baronswa uturusho ku matagisi n'amakori ariko bagashima kuja gukora imigambi y'iterambere mu bindi bihugu
gusa amashyirahamwe atsindira amasoko ya leta canke aronswa uturusho na leta kwerekana icyo akoresha inyungu akuramwo kuko bimaze kuboneka ko bamwe muri bo baca baja kuyakoresha imigambi hanze y'igihugu hanyuma Burundi bukaba aribwo buhahombera
bamwe mu baserukira amashyirahamwe ahana inyungu z'abakozi mu Burundi twavuganye ntibashimye kugira icyo bashikirije kuri mikro yacu ariko bagize bati nimba umuntu atahanywe n'ubutungane baba ariko bamuhiga kwiki haraheze igihe umushikanganje yajeje imigendane y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro wavuze ko bamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ashobora gusabwa kugara mu gihugu mu gihe atokwisunga ibyasabwa na leta byose
ishyirahamwe ryose rizohirahira ntirikurikize amategeko y'igihugu cyangwa ngo rikore ryisunze uyu mugambi mukuru w'iterambere y'u Burundi ayo mashyirahamwe tuzafatira ingingo ruhasha kandi dushaka no kubabwira bagashobora gusezera bakava mu gihugu cacu atakinya
hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 no kwa 4 2019 amashyirahamwe atari make mpuzamakungu yarahagaritse imirimo mu Burundi yasiguye ko adashobora kuja kubiri n'akaranga mutima n'akaranga ngenderwa ko kayo ayo yanze gushyira mu ngiro ibintu birimo uguhakaza abakozi b'abarundi hakurikijwe ibitigiri by'abahutu 60% n'abatutsi 40% ibitigiri byumvikanywe ko n'abarundi mu masezerano ya Arusha mu nzego za leta gusa no guserukirwa mu bijanye na politike inzego z'umutekano no kwivuna abansi Hashem Nicholson umushakashatsi muri Amnesty International abibazo by'u Burundi n'u Rwanda mu biganiro ya Hijwi y'Amerika avuga ko izi ngingo atari nkenerwa
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Nous étions très inquiètes par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa makenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyirahamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka. Kambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa kubijanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu imigenderanire yayo n'u Burundi muri rusange yatotsekaye nyuma y'imvururu zo mu 2015 zatewe n'ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza uwo mwaka cyateye impari nawo ni byarabanya y'ingwe mbere u Burundi bufuta igisata cy'agateka kazi na muntu cyawo ni mugabo biriko birasubira guhuza mbere umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres mu rugendo yaherukamwo yasabye abaterankunga guhunda Burundi fashanyo hari mu ntango z'uku kwezi Bujumbura wa mukuru butunze u Burundi ari mu namira yaba ku kibazo cy'umutekano muke wo museruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
koko impingira cari ndende tubwirizwa kwitwararika ko utwigoro two kuzamura ubutunzi no gushyigikira iterambere rirama twerekezwa ahanini ku bantu bakenye cyane ndinginze ibihugu bitunze n'amakungu gushyigikira indongozi z'u Burundi no kubaha inkunga muri ico gikogwa
Itangazo rya leta y'u Burundi ntirivuga ko amashyirahamwe yakoresha abakozi yirukanyangana eka n'igitigiri cyabo nticyatangajwe. Ijwi rya Amerika rigaragaje kurondera umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye twasanze telefone y'ibidacamwo igihe twamwakura. Ero rero urika neza Ijwi rya Amerika.
Igisata cy'ubutungane mu Rwanda, umunyarwanda Aimable Kalasira uzaramba haranira gateka kazi na muntu yasubiye gusabigwa ibitaro bimwitaho by'umwihariko ku burwayi bwiwe bwo mu mutwe. Ni nyuma ya raporo ya muganga wo mu bitaro vya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe igaragaza ko arwaye mu mutwe by'ukuri. Eric Bagirubusa yari ahabereye urubanza rwa Aimable Kalasira uzaramba.
Bwana Aimable Kalasira uzaramba yinjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe, aboshye n'amapingu ku maboko, afite amadosiye yifashisha aburana ndetse na bibiliya mu ntoki. Imiburanire ye ya none yongeye kurangwa n'amagambo akomeye yo kwibasira inzego zitandukanye. Ikimpande zombi zatinzeho cyane ni raporo ya muganga Arutire Rukundo Muremangingo w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Ndera. Ni raporo impande zombi ziburana zitemeranyaho. Raporo ya muganga itangira igaruka ku mwirondoro wa Kalasira ikavuga ko yagizweho ingaruka zikomeye na genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Raporo umwanditsi yasomye mu ruhame yakozwe hagati y'itariki 27 z'ukwezi kwa kane n'itariki enye z'ukwezi kwa gatanu. Ni raporo ubwunganizi bwa Kalasira buvuga ko yakozwe na muganga uhagarariye abandi mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Gusa muganga Rukundo Muremangingo avuga ko Kalasira akeneye guhabwa ibitaro akavurirwa kwa muganga yitabwaho n'abaganga batandukanye. Uyu muganga akavuga ko igihe yashakaga ko Kalasira yitabwaho n'abaganga yahise yikubita asohoka mu bitaro bya Ndera n'amahane menshi. Umunyamategeko Evode Kayitana wunganira Kalasira akavuga ko no kuba yaranze ko abo baganga bamwitaho ubwabyo bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Iyi raporo ya muganga Rukundo Muremangingo iyongera kuyakozwe mu 2021 na muganga Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya Kaminuza CHUK igaragaza ko Kalasira ashobora kuvuga ibintu atatekerezeho ariko uburwayi bwe butaramwambuye ububasha bwo gutekereza neza. Yaba Kalasira n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko raporo ya muganga Muremangingo yayikoranye ubwigenge nubwo ku mwuzo wa mbere bari bafite impungenge ko azayikora nabi. Urukiko rwabajije icyo bavuga ku kuba iyi raporo yarakozwe na muganga umwe kandi rwarategetse ko Kalasira azasuzumwe n'abaganga batatu. Kayitana yavuze ko ibyo bifuzaga byose muganga yabisubije, byari ukugaragaza niba koko arwaye mu mutwe aho urwayi bwe bugeze, niba akora ibintu atatekerezeho kandi buri gihe. Avuga ko kuba raporo igaragaza ko ahora n'agahinda gakabije ndetse n'ubwoba, akavuga amagambo akomeretsa ubundi anatukana, byose bituruka ku burwayi bwe. Ahawe ijambo Kalasira yavuze ko icyamuteye gusohoka mu bitaro bya Ndera ari uko yahabonye maneko ifite imbunda ntoya mu bwoko bwa masotera. Yavuze ko yajyanywe Ndera bamurindisha abacunga gereza bafite imbunda. Umucamanza mubajije niba hari icyo bimutwaye nk'umuntu ufunzwe. Kalasira asubiza ko bigoye kuryamana n'umuntu aziko ari umuhiga. Yabigeranije n'umuntu wacitse ku icumu waba ari gufashwa n'interahamwe. Ashingiye ku ngingo z'amategeko, Kayita n'umwunganire yasabye ko Kalasira yazagirwa umwere na cyane ko abaganga bamaze kugaragaza ko ari umurwayi wo mu mutwe. Uregwa asaba ko urukiko rwamufasha nakomeze guhangayika. Ukwihe bahorana muganga muri raporo ye avuga ko bituma Kalasira adashobora gutora agatotsi. Ku rundi ruhande, ubushinjacyaha buvuga ko raporo ya muganga Muremangingo Rukundo ibogamiye kuri Kalasira. Buravuga ko yayikoze ari umwe kandi nta ndahiro ye igaragaraho, bityo ko bihabanye n'iby'urukiko rwari rwategetse. Bwasabye ko iyo raporo yateshwa agaciro kandi muganga wayikoze ntazongere kugaragara mu itsinda rizavura Kalasira. Ubushinjacyaha burasaba ko Kalasira yazitabwaho n'abaganga baturuka mu bitaro bitandukanye. Kalasira yatsi ijambo abwira inteko iburanisha mu magambo yati baba mwebwe, baba bacunga gereza, zaba za maneko, yewe n'ubushinjacyaha, mwese muri bamwe mutandukanira ku myenda mwambara gusa. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yasabye abamwunganira ko bajya bamufasha akagira imyitwarire ikwiye mu rukiko. Ati nubwo harimo ibibazo by'uburwayi, hari icyubahiro Kalasira agomba urukiko. Karasira yasabye kujya mu bwiherero avuye yabwira umucamanza ko ibivugirwa mu rukiko birushaho kumusunikira mu gukora ibyaha. Yahisemo kwisohokera ageze hanze y'icyumba cyaberaga miburanisha abacungagereza bamushyira intebe yo kwicaraho arayanga, ubundi arangwa n'amagambo menshi yiganjemo ibitutsi ku buryo amwe muri yo kuyasubiramo biguye. Byarangiye baba bacamanza ubushinjacyaha n'ubwunganizi mu mategeko bashobewe basubika iburanisha. Evode Kayitana umwunganira avuga ko biganye mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kandi ko Karasira yarangwaga n'ikinyabupfura ko ahubwo ibyari gukora bishingiye ku burwayi bwe. Aimable Karasira uzarambarwa ibyaha byo guhakana no guhishingira Jenoside, gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, ibyaha bikomoka ku biganiro atishaga ku muyoboro wa YouTube byose arabihakana avuga ko ataka na Jenoside yamugizeho ingaruka. Avuga ko icyagamije ari ugushaka ko icyo yita ukuri kwajya hagaragara. Umucamanza azafata icyemezo ku wa gatatu w'iki cyumweru. Eho wagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric bagira ubusa urakoze. Duce tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu bakozi bo muri Uvira na Fizi bavuga ko bahangayikishijwe n'umushahara bemeza ko utabakwira. Hari abahisemo gukora muri Kongo bakaza barataha i Burundi, bemeza ko hazimbutse cyane gusumba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mgenzi wacu Vedaste Ngabo muri Uvira yavuganye na bamwe mu Banyekongo baba muri Kongo bakora muri Kongo bagataha i Bujumbura.
Abenshi muri abo bakozi binubira imishahara bahembwa ni abakozi bakora muri za serivisi za Leta mu duce twa Uvira na Fizi, biganjemo abarimu, abaganga, bo polisi ndetse n'abasirikare. Aba bose iyo muganiriye bagaragaza yuko bafite urusobe rw'ibibazo biterwa n'uko imishahara babona ku kwezi ari mikeya ugereranyije n'uko ibiciro bihagaze ku masoko. Rubungo Willy ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Magunda kiri mu birometero 50 uvuye mu mujyi wa Uvira. Aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze yuko amafaranga angana n'ibihumbi 129 bahembwa ahwanye n'idolari 56 ari makeya.
Ayo mafaranga ntahagije kuvuga ngo afashe baganga. Ubundi ugasanga dolari yahenze cyane, ajya amafaranga yaza agasanga ntacyo amaze mu nzu, ntacyakorera abana nko kurya ku ishuri, ugasanga ayo mafaranga burema ntacyatumariye. Bisaba yuko tugurisha n'uduhene dufite mu nzu, nafashe umushahara wanje ngasanga ntacyo maze kazi, ntiwashobora no kwishyurira abana ama bezeyo mu nzu nakuba ngo ahingishe n'abakozi mu mirima, ntacyo ntana kimwe kwege Leta itumariye turabakozi.
Abarimu nabo bavuga yuko ukwezi kujya kurangira ntacyo basigaranye. Bavuga yuko imyigaragambyo bagiye bakora ntacyo yamaze.
Urumva dukorera munsi y'ibihumbi 300 ariko iyo dufata nk'umwana uja mu bitaro twishura mu madolari. Ku rugero ujanye umwana ku bitaro bakakwa kidolari 200 na 200, icyo gihe kera biba bivuga ngo ni ibihumbi 400 cyangwa zishyira 50. Uko nguko niko ubuzima bugenda buhenda. Ni ukuvuga ngo turi hasi cyane mu buzima bw'icyarimwe.
Gusa nubwo aba bakozi bamya yuko imishahara bahembwa ku kwezi ari mikeya, hari abandi nabo bavuga yuko bakora muri zimwe muri za serivisi za Leta badahembwa. Robert Gahungu akora muri gahunda ishinzwe imiturire mu mujyi wa Uvira, avuga yuko amaze hafi imyaka 11 akora ariko Leta itamuha umushahara.
Rwose natwe tumaze igihe kirekire dukora ariko tudahembwa.
Mukorera Leta?
Dukorera Leta kandi dufite za matrikire. Ariko abenshi ntibahembwa. Hari n'abandi bakora badafite za matrikire ariko twebwe twazibonye n'umushahara ntawo dufite.
Iyo mubajije bababwira gute?
Baratubwira ngo biriko birakorwa ndetse twagerageje no kubicisha no kubadepite bacu ko ari bo parlementaire dufite ngo batuvuganire, bakatubwira ngo ko birakorwa kugeza ubu ntacyo turabona.
Kubera uburyo ubuzima bw'imibiro buhenze muri Uvira, usanga bamwe mu bakozi bakorera muri Kongo bataha mu gihugu cy'u Burundi.
Ubuzima abantu babaho hano Uvira butandukanye n'uko bubaho i Bujumbura. Hari i Bujumbura bijanye n'ibiryo birahendutse kandi biboneka byoroshe, hano Uvira ni le contraire. Kigira kabiri
Juga Amerika, murumva ko tudashoboye kuheza iyo nkuru umwanya ntudukundiye, tubatumiye kuza kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radiyacu VOA akaburungu com. Mwakoze kudutega amatwi, yakoze na Vedaste Ngabo inkuru yiwe yaduteguriye mumva itashoboye kurangira, mwumvise aho mushobora kuyisanga kuri mikro Yari Diane ninahadze shimiye cyane engineer muhinga bw'ijuma twari kumwe edirwema yadahagarikiye no makuru ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose naho ubutaha mubandanye kuryoherwa na programme z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muriko muradukurikiraniramwo aho mushi.